Ini Nisbi di Amerika. Nisbi di Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2015. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Icyo ni cyo kibabaje kumva imodoka za leta z'igipolisi zikora kuza kwimura umuntu zikamwimurana n'amasasu ziko zirarasa abanyagihugu atana kimwe bazira.
Uwo ni umwe mu banyagihugu bo kumutakura muri komine ya Cibitoke i Bujumbura avuga ku masasi menshi yavugiye muri iyo quartier ejo kuwa kabiri. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka yamara dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Waramutse neza Thomas, utubwire amakuru avugwa muri iki gitondo.
Waramutse neza Fidel, ndagushimiye kandi namwe abateze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Duhere ku mupira w'amaguru, igikombe cy'isi cya karindwi cyo mu cyiciro cy'abagore FIFA 2015, imikino yatangiye ku wa gatandatu ushize muri Canada. Umukino wa nyuma uzaba ku itariki ya gatanu y'ukwezi gutaha kwa karindwi. Afurika ihagarariwe n'ibihugu bitatu: Cameroon, Cote d'Ivoire na Nigeria. Mu mikino yabo ya mbere, Cote d'Ivoire yatsinzwe n'Ubudage ibitego 10 byose ku busa, Cameroon yatsinze Equateur 6 ku busa, naho Nigeria na Suède baranganije 3-3. Iyi FIFA 2015 igikombe cy'isi cya karindwi rero mu cyiciro cy'abagore kirimo ibihugu 24 mu gikombe giheruka mu 2011. Icyo gikombe cyari cyakiriye ibihugu 16. Mu Misiri ho urukiko rwaraye rukatiye urwo gupfa abantu 11 mu rubanza rw'abantu bateje imidugararo muri stade y'umupira w'amaguru ya Port Said mu majyaruguru y'igihugu mu 2012. Icyo gihe amakipe yakinaga ni Al Ahly na Al Masri. Abantu 74 baguye muri iyo mibyigano. Urukiko kandi rwakatiye abandi bantu 40 ibihano by'igifungo bitandukanye, bimwe bigera ku myaka 15, abandi bantu 20 babaye abere, abahamwe n'ibyaha bashobora kujurira. Muri Siriya, umutwe w'inyeshyamba Armée Syrienne Libre ASL mu magambo ahinnye ejo wigaruriye ikigo cya gisirikare gikomeye cyane cyitwa Liwa 52 cyangwa Brigade 52 mu majyepfo y'igihugu. ASL yo ntiri muri ya mitwe y'intagondwa yari imaze imyaka 4 yose ishaka gufata icyo kigo. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Observatoire Syrien des Droits de l'Homme uvuga ko abasirikare 20 ba leta n'abinyeshyamba 14 baguye mu mirwano y'ejo yari ikaze cyane. Brigade 52, icyo kigo rero cya gisirikare gikomeye cyane, ifunguriye ASL Armée Syrienne Libre umuhanda munini cyane uva mu murwa mukuru wa Siriya Damas ugana ku mupaka wa Yordania. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Guverinoma ya Eritrea iratera utwatsi yivuye inyuma ibirego by'umuryango w'abibumbye by'uko ihonyora ku buryo bukabije cyane uburenganzira bwa muntu. Mu itangazo yaraye ishyize ahagaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Eritrea ivuga ko ibyo birego nta gihamya na gito bifite, ahubwo ngo birinjira mu mugambi uhoraho wo gusenya ibyiza Eritrea imaze kugeraho mu rwego rwa politiki, ubukungu n'uburenganzira bwa muntu. Itangazo rya guverinoma ya Eritrea rirasubiza icyegeranyo umuryango w'abibumbye watangaje ejo bundi ku wa mbere. Bimwe mu byo ONU ivuga ngo ni uko guverinoma ya Eritrea yanize uburenganzira bwa rubanda bwo kugaragaza ibitekerezo byabo, uburenganzira bw'amakoraniro n'ay'amadini. ONU yemeza ko Perezida Isaias Afwerki ubwe bwite nawe ngo yaba afite uruhare muri ibyo bibazo byo guhonyora uburenganzira bwa muntu mu gihugu cye Eritrea. Guverinoma ya Sudani y'Epfo n'inyeshyamba za Riek Machar baraye basubukuye imishyikirano yo guhagarika intambara imaze umwaka n'igice. Kimwe mu bisubizo bashakisha ni ugushyiraho guverinoma basangiye bitarenze itariki ya 9 y'ukwezi gutaha, umunsi Sudani y'Epfo izaba yizihizaho isabukuru y'imyaka 4 imaze ivutse. Kugeza ubu ibiganiro byose ntacyo byagezeho, ntacyo bitanga, n'amasezerano yo guhagarika imirwano inshuro nyinshi bashyizeho umukono nta na rimwe bigeze bayubahiriza, ndetse n'ibihano umuryango w'abibumbye wafatiye bamwe mu bayobozi bo ku mpande zombi ntacyo byahinduye. None aho bigeze kumuhuza umuryango IGAD wo mu burasirazuba bwa Afrika, hiyongereye ibihugu bikaze cyane n'imiryango ikaze: Afrika yunze ubumwe, Uburayi bwunze ubumwe, Ubwongereza, Leta zunze ubumwe za Amerika, Norvège n'Ubushinwa. Iyo ntambara hagati y'ingabo za Perezida Salva Kiir na Riek Machar wahoze ari Vice Perezida we imaze guhitana abantu batabarika, kandi yakuye abandi mu byabo barenga miliyoni 2, ndetse abandi bagera mu 500,000 bambutse imipaka bahungira mu bihugu by'abaturanyi. Ethiopia yonyine ubwayo yakiriye impunzi z'Abanyasudani y'Epfo 300,000 bose. Ndabashimiye cyane, turasubira mu nshamake.
Turagushimiye Thomas Makuru uhejeje kudushikiriza. Naho mu kanya rero Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu mwanya w'amakuru yo mu karere. Amasasi menshi yumvikanye ejo kwa kabiri muri komine Cibitoke muri quartier ya Mutakura. Byavuye ku mbonera kure yariko irimuka nk'uko amakuru ava mu gipolisi yabimenyesheje. Muri iyo komine kandi bafadikanije na Gagara, bakaba bagize imyiyerekano yabereye muri komine Gagara. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Ayo masasu mwumva ni kumutakura muri komine ya Cibitoke, akaba yatangwe kuvuga kuva isaha 8 gushika isaha 10:30 igihe twahava. Intandaro ya vyose yari imbonera kure yari kwishaka kwimuka, hanyuma abanyagihugu bagashaka guturira ibintu vyiwe. Igipolisi gisidukana niyonka bararasa amasasu menshi cyane gushikaho kumutakura ubuzima busa n'ubuhagaze. Abanyagihugu baho kumutakura bakamenyesha yuko iyo mbonerakure yari yimutse igihe imyerekano yatangura itariki 27 z'ukwezi kwa 4, kuva iyo tariki akaba atari bwasubire kuhagaruka. Abanyagihugu rero babanye biwe batumenyeshije yuko ngo biboneka yuko koko imbonerakure zikorana n'igipolisi, uravye ukuntu abasidukanye niyo nka harimo mbere n'intwazangabo zitari nke.
Uyo twabonye ko rayelma imbonerakure zikorana n'igipolisi, kuko nta kuntu umuntu umwe anelema umwe aza kwimugwa n'imodoka z'igipolisi umuyoro, kandi bakoresheje amasasu, bakoresheje igwanisho byica. Ubu twe badutereye abana marakimojene mu ngo bacishaje urukumpango, atamuntu n'umwe mu rupanga ariko arabatera amabuye. Kare bahora bazitera mu ibarabara bariko baterana amabuye n'abantu, mugabo bateye mu mpango z'abantu. Jiwe n'akaruriro nihako abana banje nk'ubu bari mu gitanda, mugabo byabasanze mu gitanda. Icyo nicyo kibabaje kumva imodoka za leta z'igipolisi zikora kuza kwimura umuntu zikamwimurana n'amasasu ziriko zirarasa abanyagihugu atana kimwe bazira.
Amakuru dukora mu gipolisi amenyesha yuko uwo muntu yari mbonera kure koko, kuko no mu nzu yiwe harimwo n'amakaratasi amuranga n'amadarapo y'umugambwe CNDD FDD. Ayo! Ayo! Izo ndirimbo nazo ni z'abanyengagara n'abanyacibitoke mu gihe bari bavuye guherekeza waragiye gufubwa yitavye Imana arashwe n'umupolisi. Baciye bihereza amabarabara ya Ngagara bagenda bararirimba. Umwe mu bari muri iyo myerekano akabatumenyesheje yuko intumbero bihaye badashobora kwiva ko Petero Nkurunziza adasokoye akareka gusubira kwitoza.
Tuzobandanya makarti yose tuyihaye kugira manifestation, tuzobandanya na nakimwe kidutesha nawo baturasa nawo yitavye umwakafa babiri, tuzobana manifestation kushikaho asokorora rujya rupapuro rwiwe yatanze kwa turaze Imana.
Ntabwoba ko mbona amasosiali menshi.
Ntabwoba nukuri. Yaba tufise ubwoba kumva kubaho baturasi abantu bagafa ni twari kugize kubandanye. Twari tumaze kureka ariko ubu nabwo batufise. Ni kuvuga aya masasi kwanza amaze kutumereje ni umutima amaze gukomera. Umutima amaze gukomera kabisa.
Twamenyesha yuko abo mu Ngagara baciye baherekeza abanyacibitoke babageza ku ibarabara rya Kanyoni babona gusubira inyuma. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mu gitondo ku gica munsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10 sa 11 na sa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
Theogene niyo ndiko umunyeshure kuri kaminuza y'u Burundi yarasiwe kumusaga ku munsi wa gatanu windi wiheze mu myerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashinguwe jo ku munsi wa kabiri mugenzi wacu Diane nini nahazwe yarabikurikiranye
Ni misengero yitiriwe umweranda Yosefu mu Ngagara ahererejwe inkuka ya misa yo guherekeza umuhisi Theogene niyo ndiko yarasiwe kumusaga kwa gatanu w'indwi yaheze mu gihe ariko yamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu
None mukama turagusabye ngubandanye uremesha umuryango abagenzi biwe eka nabo bari basangiye urugamba rwo guharanira ukuri turabigusabye mukama
Inkuka ya misi heze abari baherekeje Theogene bahavuye bagira urugendo rubavana ku isengero bafise ivyandiko twashobora gusoma kwa majambo nka turasa maraso aguma seseka ntiturabaja turiyamirije ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu bongera baririmba bati
Ingoma n'utuyobore bategetsu bayobore
Ingoma n'utuyobore
Abari muri ugo rugendo umubabaro wari wose
kwa Mungu ni guhamba kwa gatandatu ni guhamba ubuho twatandukiriye n'imizi hagati mu ndwi abantu bamabahambwe bishwe n'abantu bajije kubakingira nakababara
Bageza hitwa kuri Sesinga igipolisi cavuye kibiruka inyuma gishaka kubatangira mu kubabuza kubandanya urugendo bariko bagira bagendera inyuma y'umuduga warimonya kwigendera
abapolisi bari kubatangira tubegere bacha baturasa
uko babiruka inyuma niko baduza ibiganza baririmba indirimbo z'Imana gucyo babona kubandanya bageze kuri Kotebu umwe mu bisongereza by'igipolisi c'u Burundi yatanze itegeko yuko ariko baherekeza Theogene niyo ndiko barenga ijana bo kuri imiduga y'amakwaster bari baje banizaniye ivyo bikaba bitashimishije abegwa niyo ngingo kuko bari bafise aho bari bibwiye gushika
bagomba gushika kuri Chanique muri rompe tugenda n'amaguru mu rugendo kugira twerekane umubabara dufise murabona yuko bado hagarikiye ngaha kuri Kotebu
Kumanda hashingwe Theogene abatanguje urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu bavuze ko ari bitera soni kubona abari babwirije gukingira umunyagihugu ari bo bamurasa
uyu Theogene ntabuye yarafise ari karabatera ariko bamurasa mu mugongo urusoro rufyukana mu mutima aba bantu bariko barapfa mw'ubu buryo aya marasa ari karameneka mw'ubu buryo azobazwa bagomoye zijyanga baguzishira hajya kumusaba ijya ntatemwa mubona muhagaze ko benshi urya yari kimuga kandi nawe bamurasha ibigirankana kwagira ngo dusabe aya maraso y'abarundi ari karameneka mw'ubu buryo ahagarare ubu dutegerezwa guhaguruka tukiyamiriza ubu bubisha abariko baratugirira ibi bintu tugiye no kubitwarira mureme uru rugamba tuzorutsinda
Abanyeshure bahora bigana no muhisi Theogene kuri kaminuza y'u Burundi ngo ntibarota basubira mu ishure ico mugenzi wabo azize kitaratorerwa inyishu
kwagira tumubwire tuti nyakubahwa Theogene niyo ndi kaminuza y'u Burundi tuzofata kugibagi kandi uru rugamba wazize ntituzoruhemukira nitwaruhemukira tuzoba tuguhemukira gende tubere mu ngoro umukama niwe mwungere udusabe twe dusigaye ku isi kandi usabire kaminuza ico kintu ari kurarondera imana zikwitronse
akaba ashengeye yarageze mu mwaka wa kane yari umuntu w'ishyaka akunda abandi akunda ibikorwa cyane akaba yanakunda inkino cyane cyane akaba mbere yahora akina umupira w'amaguru muri Inter FC
Theogene niyo ndiko ashengeye ibukama afise imyaka 29 abanyeshure batubuhungira imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba batangaje ko batanguye kuri uno wa kabiri ikigandaro c'indwi yose kizoza kirabera imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva igihe c'isaha zibiri kugera igihe c'isaha umunani z'umuhingamo I Bujumbura Diane Ninahadwe ku bw'ijwi rya Amerika
Imwe mu miryango y'abanyarwanda bavukiye Bujumbura ubu bariko barahungira Rwanda bafise ingorane zo kumenya hari imiryango yabo kugira ngo ibakire umwe mu bakenyezi bari bahunganye imiryango yabwiye Ijwi rya Amerika imbere yo kuja bukuru bibe aciye mu Kirundo ko yafashe ingingo yo kuja mu ikambi impunzi hamwe atotora imiryango yiwe yumva ku matwi. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Imiryango iriko irahunga muri no minsi iva mu makartie y'Ibujumbura akunze kuberamwo imyerekano. Muri iyo miryango harimo ni y'abanyarwanda bavukiye mu Burundi. Uwo mukenyezi aturuka muri quartier Buterere avuga ko atayaromoka kubera ubwicanyi butagira izina buriko burahakorerwa ntibunamenyekane.
Tuvuye mu Buterere tugiye mu Rwanda kandi turahunze. Imyerekano ntirahera n'ubu bariyerekana kandi n'abantu barapfa barabakura mu nzu bakabica abandi bagahigwa buhongwe. Nkurumva nicyo kitumye je nemeye kuhava ndahunga barakubita umuryango bakugurura bakabasanga marabo bica bakabica akarorero nko mu Buterere baraherutse kwica umuntu bamwishe mu nzu barabo muri dirisha batera igerenade mu nzu akandi karorero barahitiye gutera umupapa umwe batazira kukeza mutima baramuteye baramurasa magerenade ikintu cy'isaha nzima batanguye saa yine na nusu bahejeje saa sita n'iminota hejuru ariko yarabuze gitabara urumva uwo nawe Imana yarasayidira iyo adasayidira aba yarapfuye.
Uwo mukenyezi yarahunganye n'abana batatu n'umutamakazi w'imyaka 80 avuga ko abanza kuja kurondera inshuti ziwe yumva ko zoba zituye ibutare vyanse naho wagafata inzira yo kuja mu ikambi impunzi mu gihugu ciwe.
Tugiye mu nkambi twicaremo
nta nshuti muba mufise bakire hari
sindabizi yuko tuyishikira kukubera igihe ni kinini imyaka 80 turamaze imyaka hafi 60 akarorero cyewe navukiyeyo nkurirayo aha ndagiye gusa kubwo kuvuga ati numva yuko hari imiryango mu Rwanda mbanza kucayo nina ubura ncambana nyamunkambi ninabona uburyo bunshikanaye
kubera uburyo buke bafise ngo babanza kugurisha utwabo bafise ku mahera y'intica n'ikize kugira ngo bashobore kuriha urugendo kanatsinda ngo bisize mu nzu basigara barabisahura
bemera kugurisha utwofise
bagurisha ni nk'ibiki
kaba gahuzu kaba utuntu two mu nzu yaba iparasera nuko nyine ariko baguhara umwe nyine kuko noyaguha kubwira ko nawe bitazohava bimworohera hari aho azahunga akarusiga abasuma bakiba
abantu basize inzu zuga ubu baratanga ibintu byo kuyiba
barabomora bakiba bagakura ibirimo none basanze inzu yugaye barabomora n'imiryango babishoboye bakayikura.
Inzira ya hafi buciyemo bahunga batazimbwe n'urugendo mu buryo buke bwiwe kugira ashike ibutare ngo hari ku mupaka wo mu ntara ya Cibitoke aho naho kuharengana ngo ni Imana mpa
mbonera kure zisubiza abantu inyuma
hehe
aha kuri uyu mupaka wa Cibitoke nta utambuka kandi ni umuntu w'umusore azikwa ari karahigwa kubera cyagihije bavuze bakubise kudeta uwafurashe wese akagira ubwo bagahunga bakamugabiriza yuko bagomba kumwica agahunga baramugarura kandi umusore bafashe ntagaruka muhira bacha ba uyobegu yakamanganiye uwo bakuye mu nzu wewe hoho uranabibona ko uranabyumva ko bamukuye mu nzu cyangwa bakamwicira mu nzu
ku mupaka wa Gasenyi Kirundo naho habandanya guca abahunga haraboneka kandi n'imodokari z'indundi ziva mu Rwanda zitari nke ntibemera kwemanga ko bahungutse kuko bagendera ku mpapuro z'inzira usanga n'impamvu z'urugendo zitandukanye no guhunga. Ubajije bukebuka ariko hari abavuga ko bavuye kuraba imiryango yabo na cane cane abasavye amashuri y'abana ba mu Rwanda abahungutse ariko ubamenyeshwa nuko imodoka irimo umuryango wikwiye n'amavarizi menshi kandi manini mu kayira k'Ikirundi gacamo abagenda n'amaguru n'amakinga atavyangombwa uruja n'uruza rwaragaze kuvaho abategetsi b'intara ya Kirundo bongereje inguvu zo guhagarika ibiharage bijabuka mu Rwanda aba bakora ku kayira bavuga ko abahaca bari abanyakirundo bitwa ko bahungutse ngo ariko baje gusarura imyaka y'ibiharage nabo ngo bakaba bakubita babangura mu Kirundo. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576 na kilohertz 17,073. ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15 188 na kilohertz 13 633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15 466 na kilohertz 17 530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho Pasteur Jean Weekend amaze kubwira Sentare Nkuru mu Rwanda ko adashaka ko dosiye yiwe yogera mu maboko y'abavoka yahawe n'urunani rw'abavoka avuga ko atabashaka. Ingingo ayifashe inyuma yaho Sentare Nkuru yanse byifuzo yari yayishikirije yanka abamwunganira. Ibindi kuri inkuru twumvirize Asunta Kaboyi.
Ubwo yagezwagaho umwanzuro wafashwe n'urukiko rukuru ku byifuzo byari byatanzwe na Pasteur w'Inkindi birimo kwanga abavoka yahawe n'urugaga basimbura abo yahoranye bikuye mu rubanza rwe ku mpamvu zo kutumvikana ku mafaranga bahabwa na Minisiteri y'Ubutabera, Pasteur w'Inkindi yerekanye ko atishimiye icyemezo cy'urukiko cyashimangiraga ko abo bavoka yahawe n'urugaga aribo bazamwunganira ko ndetse bahawe amezi atatu ngo be bamaze gutegura urubanza neza. Pasteur w'Inkindi yahise avuga ko ashinganishije dosiye ye ko itagomba kuzagira mu maboko y'abo bavoka atawemye kuvuga ko adashaka ko ndetse bazanywe n'ubushinjacyaha ngo bazakomeze kumushinja. Urukiko kandi rwananze icyifuzo cya Pasteur w'Inkindi cyasabaga urukiko rukuru guhagarika urubanza rwe ngo abanze ategereze icyemezo kizava mu rukiko rwa Arusha, aho yasabye urwo rukiko ko rwakwimura urubanza rwe rugasubizwa Arusha kuko yavugaga ko mu Rwanda atazabona ubutabera. Urukiko ruvuga ko nta tegeko na rimwe Uwinkindi ashingiraho asaba ko urubanza rwe rwaba ruhagaze. Pasteur w'Inkindi wangiwe ibyo yari yasabye urukiko byose yahise abwira urukiko ko ajuriye ndetse yanga gusinya ku nyandiko z'urukiko ikibazo cy'imishahara cy'abavoka baburana mu manza zoherejwe mu Rwanda zikuwe mu bindi bihugu gikomeje kudindiza izi manza, aho abavoka bagenda bikura mu manza bavuga ko batabashije kwemeranya na Minisiteri y'Ubutabera ku mushahara bagomba kujya bahabwa. Iki kibazo kiri mu rubanza rwa Uwinkindi ni nacyo kiri ubu mu rubanza rwa Munyagishari Yohani, na ubu ugaragara mu rukiko adafite abamwunganira nyuma yaho abatangiye urubanza rwe baruvuyemo bavuga ko Minisiteri y'Ubutabera yemera kujya ibishyura amafaranga 15 million kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye, nyamara abo bavoka babiri bo bifuza guhabwa 1,000,000 kuri buri wese kugeza igihe urubanza ruzarangirira. Urukiko rukuru naho rwafashe umwanzuro w'uko inzego zibishinzwe zafasha Munyagishari kubona abandi bavoka bakwemera guhembwa amafaranga atangwa na Minisiteri y'Ubutabera kuko mu rugaga rw'abavoka hagaragara bakwemera guhembwa ayo mafaranga. Iki cyemezo cy'urukiko nacyo nticyashimishije Munyagishari wari mu rukiko maze ahita avuga ko akijuririye kuko atifuza abandi bavoka bacya ngo kuko abo yahoranye ari bagifitiye icyizere kugeza ubu. Yahise abwira urukiko ko nawe iki cyemezo akijuririye. Imishahara isabwa n'abavoka bunganira abazamwe mu Rwanda bakuye mu bihugu bari barahungiyemo imaze gutinza cyane izi manza kuko mu manza z'abakurikiranwe ibyaha bya Jenoside bazamwe mu Rwanda urubanza rumwe rwabandura Sharire n'urwonyine rwarangijwe ku rwego rwa mbere. Izindi zose zigenda zisubikwa abavoka bazitangiye bavuga ko bazivuyemo ko Minisiteri y'Ubutabera itabashije kubaha amafaranga bifuza. Minisiteri y'Ubutabera yo yemera gutanga amafaranga agera kuri 15 million kuri buri rubanza rwoherejwe mu Rwanda ruvanwa mu bihugu byo hanze kuva rutangiye kugeza rurangiye, abavoka bo bagashaka asumbyeho. Urukiko rwakomeje gusaba abaregwa banga abavoka bahabwa ko noneho bakwizanira babo bashaka, ariko ibi bikadindizwa n'uko abaregwa bose bavuga ko ari abakene badafite ubushobozi bwo kwishyurira abavoka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ireje umutekano ku isi yose yaremeje ingingo ihamagarira ibihugu byose bigize iryo shyirahamwe n'ibiri mu ntambara birimwo gukingira abamenyeshamakuru aho bariko barakorera hose. Iyo ngingo iremeza neza ko itangazwamakuru rikozwe mu mwidegemvyo kandi atawe guhagaza ku kakanu ari ngombwa mu bihugu bishaka ingendo y'intwaro rusangi. Iyo ngingo iributsa ko n'ibihugu biri mu ntambara bizobazwa amabi akorewe abamenyeshamakuru ko agateka kumenyeshamakuru ko kubahirizwa hari hose maze agakora umwuga wiwe adaturubikwa. iyo ngingo 22/2022 yafashwe mu gihe itotezwa ry'abamenyesha makuru rikuma ryiyongera ku isi birimo kwicwa bunyamaswa kunyuruzwa no gufungwa ubusekera leta zunze ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ambassador Samantha Power yarashimikiye kuvyashikiye Mazen Darwish yatwara ikigo cyo gutangaza makuru muri Syria citwa Syrian Center for Media and Freedom of Expression yatangaje mabi yakozwe ku ntwaro ya Assad. Darwish na bagenzi biwe babiri Hani Zitani na Hussein Gader baciye bafatwa barafungwa mu mwaka wa 2012. Urubanza rwabo rukaba rumaze gusubizwa inyuma inshuro 24. Ambassador Power yaramenyesheje ko abamenyesha makuru batabangamiwe gusa mu bihugu biri mu ngwano. Yavuze ati uravye hijya no hino kwisi uzosanga ibimenyetso bibura iburabuzwa cy'ubwigenge bwo kumenyesha makuru bijana kenshi no guhungabanya gateka kazi na muntu. Ubururo yatanze bwaravugamwo abamenyesha makuru 9 bapfungwe mu gihugu cha Ethiopia harimo 6 bakoresha ubuhinga bw'ingurukana bumenyi bapfunzwe kuva mu 2004. Ambassador Power yongeye yavuga ati iyo hari abamenyesha makuru bagiriwe nabi mu buryo bwaribwo bwose ari ukwangazwa uguterwa cyangwa kugirwa nabi uko ariko kose ibyo birafise ingaruka mbi ku bandi basigaye kuko basigara batanga inkuru icagaguye bakabaho banyegeye cyangwa bagahunga ibihugu byabo kandi ibyo bihugu byari bikeneye inkuru z'imvaho kandi zitanzwe mu mwidegemvyo. Muri iyo ngingo ya 22/2022 amakungu yaremeje naze ko ari nkenerwa cyane gukingira abamenyesha makuru bihaniza ibihugu n'imirwi itubahiriza ubwo burenganzira ko bo bikurikiranwa ko ati ubuharageze yuko uwo mugambi uva mu mvugo ukaja mu ngiro.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mwaduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirinda twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Thomas
ndagushimiye Fide. Muri Syria umutwe w'inyeshyamba Armée Syrienne Libre ASL mu magambo ahinnye ejo wigaruriye ikigo cya gisirikare gikomeye cyane cyitwa Liwa 52 cyangwa Brigade 52 mu majyepfo y'igihugu. ASL iyo ntiri muri ya mitwe y'intagondwa yarimaze imyaka 4 yose ishaka gufata icyo kigo. Brigade 52 ifunguriye ASL umuhanda munini cyane uva mu murwa mukuru wa Syria Damas ugana ku mupaka wa Yordania. Mu mupira w'amaguru igikombe cy'isi cya 7 mu kiciro cy'abagore FIFA 2015 imikino yatangiye kuwa 6 ushize muri Canada izarangira ku itariki ya 5 y'ukwezi gutaha. Afrika ihagarariwe na Cameroon, Cote d'Ivoire na Nigeria. Mu Misiri urukiko rwarerukatiye urwo gupfa abantu 11 mu rubanza rw'abantu bateje imidugararo muri stade y'umupira w'amaguru ya Port Said mu majyaruguru y'igihugu mu 2012. Abantu 74 baguye muri iyo mibyigano. Naho guverinoma ya Eritrea iratera utwatsi ibirego by'umuryango w'abibumbye by'uko ihonyora ku buryo budasubirwaho uburenganzira bwa muntu. Ndabashimiye cyane rero, ngaho mugire umunsi mwiza. Ariko rero twabibutsa yuko nanone guverinoma ya Sudani y'Epfo n'inyeshyamba za Riek Machar baraye basubukuye imishyikirano yo guhagarika intambara imaze umwaka n'igice ku muhuza umuryango IGADO mu burasirazuba bwa Afrika. Hiyongereyeho ibihugu by'ibigugu n'imiryango ikomeye Afrika yunze ubumwe, Uburayi bwunze ubumwe, Ubwongereza, Leta zunze ubumwe za Amerika, Norvège n'Ubushinwa. Ndabashimiye cyane.
Njuti mwakurikiranye ibiganiro byacu ku ijwi ry'Amerika kuri isaha aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi kanya ibiganiro byacu birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ubu naho riwa mwanya wa cakiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bibazo bihambaye cyane rwose mu Burundi, turavuga ku kiringo gishasha cy'amatora cungurujwe, turavuga kandi n'ukuntu batavuga umwe na leta bashobora kuba barakiriye ico kiringo. Amakuru turiko turaronka muri iki gihe avuga ko bashobora kuba baciyamirije. Turavuga kandi n'insiguro ivyo bishobora kugira, ikana ingaruka bishobora kugira kuri ayo matora. Tuvuge kandi n'ivyerekeye ivyo korwa kugira ngo imirwi yose, impande zose mu Burundi ikazipfundike ingingo zotuma Burundi buva mu kajagari burimwo muri iki gihe. Turafise rero abantu twatumye ariko amatelefone asa nari kuragorana, sinzi ikibazo kiri mu Burundi muri iki gihe. Turiko turarondera rero hariho n'umushyana Nyangoma Leonard abaza muri kiganiro ariko gushika ubuntu twari bwa mone neza. Turi kumwe kandi na Emi Pascal Nduwimana, hanyuma tukaba rero mu kubarindira dushobora gutangwa n'umushyana ntahe Emi Pascal Nduwimana. Pascal, muratwumva?
Ego turabumva cyane.
Mwiriwe neza?
Muraho hiyo.
Turaho turakomeye. Nkuko nariko ndabivuga, nkuko nariko ndabivuga, turavuga cyane cyane ku byerekeye ikiringo gishasha cyatangajwe ejo, aho avuga ko amatora yo mu makomine ka n'abashinga amateka ashobora kuba ku igenekerezo rya 26 ry'ukwezi kwa gatandatu. Amatora y'umukuru w'igihugu akaba ku igenekerezo rya 15 ry'ukwezi kw'indwi. Amatora abakenguza amateka nayo akaba ku igenekerezo rya 26 ry'ukwezi kwindwi. Mushya ntahe Aime Pascal Nduwimana, amatwi yadusumira ico kirangaminsi gishasha c'amatora abatavuga rumwe na leta ntibacakiriye neza, eka basa nabo baciyamirije. Ubwa mbere na mbere hariho n'amakuru yandi ariko atangazwa ko avuga ko umurwi SNI utari ukwije vyose kugira ngo ushore gutuma ko iyo nama ico kibazo mu kivuga ko
kubwa mbere twagomba tumaze tunatangaze n'imisato yabo muri opposition, kuko ejo SNI ntako itakoze yari yahamagaye abirwa n'amatora bose, ni ukuvuga abanyamigambwe, abari mu masengero, abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, abaserukira n'ibihugu vyabo. Twebwe rero twararindiriye ko tubona abari mu aya mashyirahamwe yafashe umugambi wo kuvuga ngo azogwanya ikiringo ngo cy'umukuru w'igihugu. Murazi yuko bari n'ababaserukira ino nk'userukira ishyirahamwe rya APRODH, ntawe twabonye ya migambi yari yasabye ku ikiringo ko cosubizwa imbere ngo yitegure, ntayo twabonye. Ivyo twebwe rero biradutangaza yuko SNI yakurikije akamo yari yatewe na ya nama y'abaprezida ba EAC ko bokunguruza ikiringo ikabikora, yaje ikaduhamagara twese abegwa n'amatora, twebwe turarindira yuko baza. Ariko mugabo nta cyadutangarije, murazi yuko twama twababwiye yuko aba bantu ko batagomba iby'amatora. Ibi rero biratweretse neza yuko na ya makungu y'amavuga ngo batinya ngo umutekano wabo ngo ntukingiwe ngo ntunganye neza, byarabonekanye eza ahubwo ko badakeneye amatora, ko badakeneye no kuyitaba, kuko bo kwitwaza uko ngo bamenye barataha. Hari habari ino ntabwo twabonye, ivyo byaradutangaje cyane mu gihe abandi bari bazitavye, kandi kiringo twari twacumbikanye ko twarasinye ingene bari baduhamagaye. Hanyuma kuvuga naho ngo umugwiseni ngo nibo batuma ko ngo rukwiye uyu mugujejwe ikintu bita icy'ubuhinga. Aba bantu muri SNI ni ukuvuga ko ari abahinga muri iki gihe cy'amatora. Umuvugizi wa SNI niho yari
Moshyanahe Aime Pascal. Ikibazo nabajije ntimwacishuye neza ikibazo kivuga ko ubu umurwi SNI utagizwe n'abantu bakwiye kugira ngo bashobore guhamagaza iyindi migambwe cyanke ayandi mashyirahamwe. Hariho abantu bashobora kuba baratanze imihoho, hariho n'ikibazo cy'igitsina. Ibyo byose ntibikwiye, icyo kibazo mukivuga kwi
nukuri cyangwa cyawunzi niwe yavuze ngo nukurondira inyenda mu fano ngo yanzyogo ngo yarikiye ngo mu ntege ngo wicare meneke upe hasi meneke
se ni nta na hamwe isisana n'imigambwe si politike se ni umugwi w'igihugu cyeje gutunganya amatora unigenga ivyo kuvuga ngo ibitsina sinzi yuko amategeko atafatwa ko atabitsina byariho ariko mugabo batatu kuri batanu abo barakwiye kandi leta yaravuze yuko igiye kuzobitunganya neza uyo ni wa mugambi donkero wabo wo kwamabara barafata ibintu mbega seni ko atari umugambwe ko atamatora ujamwo kufata abanyamigambwe bose ugatunganya abitoza abatorwa abiyandikisha naho yoba umwe ushaka kwitoza akagutuma agatunganya ibyawe niwo mwitaba aba bantu baravuze ifatiro nk'umwana ahiye mu kwaha nico gituma twama tubabwira amakungu ejo niho bari bari aba ambasadere bose barabibonye ko badakeneye amatora namba rero twebwe turabona yuko ubunye amakungu ko yova hasi akagundoza abo bantu kuko barasaba ikintu n'igihushane cyabyo ehe ndakubarire ikintu kimwe ejo leta yarakoze ikintu gikomeye cyane ikintu cyanegereze abari bahari bose n'abadiplomate bose no kuvuga ba ambasaderi aho yaje ifise itegeko itanze ivuga yuko na ya mitahe yose ya mamadadare yose yari yateguwe kubahamagaye kano kajagari ko ivuyeho aho yatangaje yuko izocungera umutekano w'abagomba kutokwitoza bose
mushyana Pascal ariko mwebwe nta mategeko mwanonosoye ngo mumenye ko seni idashobora gukorana canke itume ko inama canke itume ko abanyamigambwe mu gihe igitigiri ico bakitagikwiye murazi ko hari abatakiri muri uyo murwi ariko
twebwe turabizi kandi ejo baranakivuze ko baravuze yuko leta igomba kuzoba ramplasa vuba cyane mugabo ivyo ntivyodeni kuvuga yuko amatora ko yoca barakenyenyishwe urumva babe barakwega ibintu bibe na elastike kame mu muti muriho wo kwitaba amatora ivyo ntizotuma abantu bataza ngo tuganire mbega ko cari kiranga misi ivyo vyatwari iki ko tukivuga nako ko tucemerana canke ko tugihinyanyura ivyo bintu vyabatwari iki ko atari ibiganiro none atakirikabisa twumva ko bokwitwara
ico kiranga misi gishasha murabona ko gishobora gushirwa mu ngiro kandi abandi banyapolitike batagize ico bakivuga ko
twagira tubabwire yuko abanyapolitike hariho abashaka amatora bayagiyemwo bagiye no kwiyamamaza hakaba n'abanyapolitike badakeneye amatora uburotwe bwe twosaba leta tugasaba seni barasabye ko avaho bayakura lovilo vensime aja lo cinque jue ava lo cinque jue aja lo vensi jue cette fois si twebwe turabona ko bariko basoteza muri transition uyo n'umutego twebwe turatera kamo leta tugatera kamo sinyi tugatera kamo abadufasha ubu cette fois kino kiringo ko bokirespekta ubiteguye amatora kandi biradutangaza batubwira ngo bafise abanywanyi benshi cyane ngo mu gihugu bashaka gukombora intwari hari naho yoba ari isomeye nyine ku banyagihugu twumva bavuga icyo kiringo kirahagije uyo muntu afise isinzi ry'abanyagihugu basegeshwe n'ibintwaro akaronka ibiringo bitatu bakaho porta trois fois ntiyitaba amatora ubwo nta makenga ateye uyo nitumurabe ko neza icyo ashaka icyo asoteza nta matora ashaka niyo nsiguro twebwe tubona ko twotanga
tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turarindiriye abatumire twatumiye amatelefone mu Burundi muri iki gihe ntariko ararengana neza cyane rwose ariko turiko turabandanya kuraba ukuntu twovugana n'abashinganahe n'abafasoni twaba twatumiye hanyuma tukabibutsa kandi ko twari kumwe n'umushinganahe Nyangoma wewe nibaza ko abonetse telefone wewe iri buraya muriwe neza mushinganahe Nyangoma muratwumva isane yisubiye gucika mu kanya turasubira kugerageza ariko nagomba ngaruke kuri wewe mushinganahe Aime Pascal Nduwimana mu gihe imigambwe yindi itavuga rumwe cyane na leta cyane cyane itugira ico ivuze kuri ico kiranga minsi gishasha cy'amatora muribaza ko cyo bari kiranga minsi cemewe kandi mu isanzwe cyaterereza kuganirwa ko
kino kiri kino kiranga minsi cyo bage kiranga minsi gitomoye cyane kuko n'ukuvuga yuko leta n'uyu mugiseni barumvise akamo kaba prezida ba Uganda, Kenya na Tanzania na Afrika y'Epfo na Angola no kuvuga ijya some yose barabateye kamo bati naringe mikiringo cosogeze imbere turabe ko bozitaba barabahamagaye kandi harabaye nibiganiro imisikirano baravuganye eto baraduhaya kanya ati nimugira ikintu mukivuze ko abanyamigambwe bariho bari exprimé aba umusi musikiranganzi wa minetere yaravuze ubimigenzuranire yaravuze natwe turabona ko atangorane tuzavaho twese
ministatise mushya naye
turabona ko adikiranga misa atacu tubona ko cokwica
bakunzi bijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mu gitondo ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10 saa 11 na saa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
Mushana Emi Pascal Ndubimana turabona na Mushana Hahe Nyangoma ngaha yabonetse mwiriwe neza Mushana Hahe Nyangoma Leonard
neza Frederico
murakubiye neza twa kwibusa ko umushyana nyangoma Leonard ari umukuru mugambwe CNDD akaba kandi yarabaye umushikanje Burundi ajejwe intwaro yo hagati umushyana nyangoma turiko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye ikiranga minsi cy'amatora gishasha catangajwe ejo ku munsi wa mbere ico kiranga minsi amatwi adusumira imigambwe itavuga rumwe na leta ikaba yacyamirije ikaba itagiye no mu ikorwa bya byatumwe ko no mu rwi seni baravuga ko iseni itarifise uburenganzira bwo gutuma ko abanyamigambwe kubera hariho abavuye muri uyu murwi ndashaka ndababaze namwe mushya nta nyango mamara kwikirana makuye mu Burundi kuba imigambwe itavuga rumwe na leta itagiye muri ico muri yo nama eka ico gikorane iryo koraniro ryari gitabwe n'abategetsi benshi barimo n'abaserukira ibihugu byabo mbega ni kuki abatavuga rumwe na leta batitavye iyo nama
be urakoze Frederic biroroshe igituma batavuga rumwe na leta tutitavye iyo nama biriho kuko iyo nama ndifise wayitumye ko uwo mugwi utegura amatora urabizi yuko utakibaho mwarubize yuko hari babiri muri bo kandi bahambaye cyane batanze imihoho baratanze imihoho kumvo muzi mwese berekana ko amatora adashoboka muri ibi bihe ico gihe urayize yuko ujya mugwe ingingo igire cyane 90 yibwirizwa shingiro ry'u Burundi bivuga neza yuko ujya mugwe utegura ugatunganya amatora ugizwe n'abantu batanu naho haburu umwe uwo mugwe ntushobora rero gukora urumva nta n'uwabatuma ariho ikindi naco ejo cyo gutangaza kiranga minsi nkuko nama ndabivuga kuva ndetse umwagweze jewe muri ibi bihe amatora ntashoboka ica mbere coco catumye abarundi benshi baja mu mabarabara ni manda ya gatatu ya Nkurunziza none Nkurunziza yaravuze yuko ahagaritse atakitoza ico ngira ngo nico kintu cya mbere gihambaye
mushyana nyangoma muvuze ko amatora adashoboka ikintu mwebwe mushikiriza cyo shoboka muri kigene iki ni yama leta yamugaburanyama nkuko babivuga
reka kuvuga ingenda kubwire Frederico ikintu cya mbere cyerekana ko amatora adashoboka mu gihugu kiri ngo mu ngwano ni ngo turi ngo mu ngwano nta mutekano uriho nibimenyamenya hamaze guhunga abantu barenga 150 barataye izabo kandi ntibabishaka mbe igihe ubona ndi mu gihugu icyo gira kabiri urumva turetse umutekano utogwa ni numugwi uwegamye bwa bwi ku butegetsi bita imbonera kure hari ugwike hagati y'abarundi bavyita mu gifaransa messiance ibyo byonyine biratuma amatora mu bwigenge atagitsure adashoboka hariho ikumigwa hariho isendari yubahize bwizwa shingiro niyo bujya mu matora ica imanza z'abatasi iyo nayo nyine murazi ko ari igikoresho cy'umugambwe uri ku butegetsi hari niyo seni rero itabaho ivyo byose rero bituma rero amatora adashoboka none vyoshoboka gute icyo ni kibazo cyaje kumbaza nagira ndakwishure amatora azoshoboka icambere na mbere nuko bwa mbere nkuru nziza niwe ntambamye nyamukuru yayo matora abanza gatangaza ati jewe nkuru nziza nihanuye abakuru bihugu mu karere barampanuye abarundi cane cane barampanuye ndahevye kwitoza icyo kigiye uwande rero tugaca tutangura ibiganiro ibiganiro sije ndabivuga gusa byarasabwe n'umukuru arongoye ishirahamwe ry'ubunzi umwe bwa Afrika wa Mufaso nya Zuma byarasabwe n'uwaserukiye Obama umukuru w'igihugu cya Amerika igihugu gito ndabyibaza nk'uko mubitsi mwese hanyuma hakaba ibiganiro tugategura neza amatora mu bwitonzi ndetse kugira ngo ibyo biganiro ntibitebe kuko twabibonye babigemaguye bakabinyarutsa mu gihugu cya Burkina Faso byamaze amayinga atatu kuganira cyane cyane ku bibazo nkora mutima ibibazo bitatu gusa icya mbere novuga ibibazo byihutirwa nk'ibyo kurekura imfungwa abo bafungiwe bose ibyiyumviro byabo gutahukana impunzi gufuta manda imitahe ikurikirana abarundi ngo kubera baseruye ibyiyumviro byabo eka n'ukwandura ingoho z'inyagara mu gihugu ikibazo kigira
leta nayo mu bitunganya gute leta nayo mu bitunganya gute migambwe
yo ndiko ndavuga iwanjiriyemo ikibazo cyabe ni ibibazo bitatu mu byo biganiro ntibirenga bitatu kuko ibindi byo cha birangurwa n'inzego twoshiraho icya mbere ni ibibazo byihutirwa nibi ndakubwiye byo kurekura imfungwa abantu bafungiwe ibyumviro byabo baba muri societe civile cyangwa abanyapolitiki gutahukana impunzi gufuta izimanda zidukurikirana n'imitahe twese dukurikirana sinzi ko warubizi yewe hangiye baca bamvunga kwandura ingozi nyagara mu gihugu hanyuma ikibazo kigira kabiri n'imigambi kuganira mu migambi kuko kugira amatora be nuko abantu hakaba nk'ikiri
mushya naye nyangoma Leonardo
yenge nashoba kingana ubu ariko cova ku migambi yorangurwa
umushya naye
mukuru muri iyo migambi yorangurwa mu kiringo fata kibanza n'umugambi gutunganya amatora ariko bwa mbere mu mezi atandatu ya mbere imitima y'abandika bazi kaje hagati gye se noshora
umushya naye nyangoma Leonardo umushya naye ndinda gato reka duhane ijambo umushya naye nyangoma umushya naye Aimé Pascal Nduwimana twari kumwe
nabyabiganisho
umviriza karabyu cyanduwe umushinga naye nyangoma umviriza
mariyo tugaca twumvika
umviriza gatoyi umushinga naye
izo inzego zurungurikira ingufata kibanza nibande buzijamwe
yego ico turagishikako nyangoma Leonard ariko umushinga naye Aimé Pascal Nduwimana turi kumwe ariko avuga ariko yashikirije ibirego bivuga ko abanyamigambwe eka abatavuga rumwe na leta basubiye kwerekana ko mungu badashaka kamatora kandi ngo bameze nk'umwana ahimkwaha aho muhavuga ko iki mushya ntahe nyangoma Leonardo
bivugo bahe bavuga ngo abantu baratinya amatora ureka gutinya ingwano yega amatora azazanya ingwano uwo yatinya nyine aye matora ntacho yava mu bwambe nabivuze yuko igihe nkuru nziza kiri kandida ibyo kiri mu bituma bya mbere amatora adashoboka ariko hariho n'ibindi n'ibyo nahejeje kuvuga ibyo rero byo kuvuga nta matora twebwe dutinye twebwe dushaka amatora aba mu mwidegevyo atagitsure atari nkoho bagufatiye kugakanu amatora atunganywa hanyuma iyo habaye amatati nkuko nabivuze hakaba abatatura mu matora abo nabo bagizwe na yanduze urabona wa
yasenda yubahiriza ibwirizwa shingiro iyo warabonye ko ari igikoresho cy'umugambwe rero amatora atagira kuko ufata abantu wende bagende gukina umupira ntuze Frederic umupira w'amaguru hajya hamari umuhagarikizi uyo muhagarikizi nta namwe abayegamiye kuko rero urabona ayo matora abaye ubu ni nk'uko ufata kapitene muri ekipe muri ko murakina kari wavuze ifirimbi urumva bishoboka
ego mushya na nyangoma
seni ni igikoresho yahora yari igikoresho cy'umugambwe uri ku butegetsi
tugarutse kuri inama tugarutse kuri inama yari yatumwe ko ejo mushya ntahe nyangoma
muri ico kiringo mfata kibanza bazovuga bati seni duke yumvikanye uko na bose ni hanyuma rero uwo warongo ico kiringo mfata kibanza azukumvika nabandi kugira ngo ashireho sendare yubahiriza kweri byizwa shingiro kuko
ishobora
mushimanza z'abatase mu matora
Nyangoma Leonard itugarutse kuri iyo nama itumwe ko ijo mukaba abatavuga rumwe na leta batayitavye amatwi yadusumira amatwi eka amakuru turonka avuga ko aba tegetsi baseruka ibihugu byabo bari bitavye iyo nama abategetsi ntibazi ko ariho abantu babiri bo muri seni batanze imiho ariko bari tavye iyo nama
abategetsi bandi
baserukira ibihugu byabo
abo baca hose abo serukira ibihugu byabo noneho ndetse mu nama y'i Dar es Salaam nabo nyine bari barasabye bati dutanze ikiringo cy'ukwezi n'inusu ngira ngo kuzorangira kuva bagize ijya nama ijya koraniro i Dar es Salaam kizorangira ukwezi n'indwi kwindwi kugeze hagati urumva n'ibyo biranga minsi bashizeho ntibihuye n'ibyo abakuru b'igihugu b'ibihugu byo mu karere bari basabye aho nyine bavuga bati ni buri bati mubanze muto ibyo bigwanisho binyagara mu gihugu byandugwe none batanze kiranga minsi cyo kwandura ibyo bigwanisho abo nabo bagenda muri ayo manama bayita abo nta ubutegetsi bariko baraharanira hariya mu gihugu n'abanyamahanga baguma baraba bakurikirana inama zose kugira ngo baronge raporo batanga ku bihugu byabo ariko urumva jewe ibyo mvuga umuntu avuga ibiganiro muri politiki hano hari ibiganiro erega igihugu niko cubakwa nico gituma twebwe tuvuga duti ntihabanze habi ibiganiro yiweze bibazo bitatu nahejeje kugushikiriza
ego mushya nahe Aimé Pascal Nduwimana mushya nahe Nyangoma natubwiye ko hariho ikiranga minsi cyacasabwe n'abategetsi bahuriye i Dar es Salaam ikiranga minsi cyatanzwe rero no mu rwise ni kikaba kidahuye n'ico kindi cy'ukwezi n'igice cyari cyatanzwe hanyuma akaba mushya nahe Nyangoma yavuze n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cy'uko atamwanya w'ukwaka ibigwanisho abavyitwaje imirwi ivyitwaje atakanya kabonetse kugira ngo ivyo bigwanisho byo vyakuwe mu mirwi ivyitwaje aho mwebwe muhavuga kwiki mushya nahe Aimé Pascal Nduwimana
nagira sabe uvanze umakanya kandi umakanya mbanze no kuvuga ku bintu avuze umwanya wose avuze avuze ibintu by'ibinyoma gusa iyi minota yose avuze jewe nayiharuye avuze ibinyoma gusa bitagira uko binangana kandi uyo onye reka avuge ibyo onye amaze imyaka itanu yarahunze atari hano yavuze ngo amatora ntango ntashoboka ngo nta mutekano uriyo uyo muntu ari hanze ntari ngaha yohamagara bano banyamahanga bari ngaha abaserukira bino bihugu byabo akababaza tumutekano uriho ntubaho acatangara ari mu bakokeza ari mu bafashe iyi myerekano ngo ibe abantu bapfe bicwe ari hiyo ndetse ikinyoma avuze ko atamutekano uriho mu gihe intara zose n'amakomine yose ukuyemo gusa amakarikiye ane naho nyene ubunye adakwiye abantu baratujije ico ni kinyoma avuze aravuze ngo ikiringo ngo kandi rero ndamushimiye burya wamusogo kukukutse wabwira ngo ukuri guherera ngo mu kuyaga twaravuze ko bakeneye ibiringo fata kibanza abarundi barabyumvise amakungu aranabyumvise aranabyivugiye yuko ngo bakeneye leta mfata kibanza ngiki gituma tamatora bakeneye no kujamwo yavuze ngo ikiringo cy'umukuru w'igihugu ngirambire uyo nyangoma ikintu bita namba ari troisième manda na deuxième manda twagira tubariye ko zo kwidekonekta ico leta darabutani hagaze kwa takukiganira ibyo bintu ko ari ibintu bitukura badashora no kwegera none agomba vuge ko uyu prezida wa Afrika yepo yafashije abarundi muri yama akoro ya Arusha ko yari mu igasome ko yayitaze amurusha ubwenge no kubitahura ko atavuze izikiringo nagatenda mubwire yuko ntinyangoma demokrasi ashobora kuba ayumva ibijyanye no kunyungu ziwe demokrasi ni intwaro yitorewe n'abanyagihugu ubwabo bo bene igihugu abarundi
Pascal
undindire gatoya undindire uzobukoze abarundi barerekanye yuko bamaze gutora rimwe bisa rero ivyo bintu ariko arabesha ariko hari ikindi nacavuze ngo madamu Zuma urongoye ubumwe bwa Afrika ngo yasaze ibiganiro ngo yasaze ibiki ngo ikiringo nyangoma ngo itwari kumi ibiganiro byabo bose baje twebwe niho twari turi nta n'umunsi n'umwe yigeze asaba ko Petero Nkurunziza atwara ikigugu ko akinjura muri
ego mushana Aimé Pascal Nduwimana hari n'ikindi kibazo cabajijwe cerekeye umwanya w'ukwaka ibigwanisho imirwi ivyitwaje ico kibazo coco mu kivuga kwi
sinakubariye uyo muntu ari buraya ari karamyeje kwanete ejo siho yaraye leta yatangaza itangazo ejo nyine kwihaye umugutezwe kwaka ibigwanisha babitunze batabifitiye uruhusa indwi zibiri uri kubaza umuntu ari buraya atari ino arafite ica kubwira ariko aririra amahera
Mushana Aimé Pascal abazi ibintu byo mu Burundi isa bari mu Burundi gusa benshi barabikwikirana hari ubuhinga bwinshi bwabonetse bwo kwikirana amakuru avuga mu Burundi hari internet hariho uburyo bwinshi cyane bwose bwo kwikirana iba mu Burundi ariko muri aka kanya nashaka kwibutsa ko turi kuturabandanya kubashikiriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi y'America Innocent mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe mutubwiraho muri muce mwazi kibazo canke cyimvuriro mu kanya gato
cende mu kayanza
ego urafite kibazo wo baza bashinga ntari turi kumwe Nyangoma Leonard na Aimé Pascal Nduwimana
ni kibazo mari kubaza cyane Pascal mbwo none ndaza kucishura
ego
muri iki gihe bavuga yuko ngo amatora ngo agiye kuba muri na cyane cyane baravuga ngo umutekano ngo urakwiriye ngo mu gisaga ngo mu Burundi bwose ngo 17 province ngo na cyane cyane ngo kirete ngo amakomini amwamwe mbega uwo mutekano wo bukwiriye gute uvuye ngahe Bujumbura po mu kanya twumva ngo amasafu yari ko arabera ngo mu kumutakura umutekano none wo bukwiriye mu gihe bagiye gutora umuntu agira yimuke barinda kurasa amasafu aba police ikindi nacho aho hantu bavuga yuko ngo amatora azoba lega ku Burundi ko tuzari frido 27 miliyoni kilometre kare barashobora gukurirwanisha biba biri mu bantu bagiye barabironka se groupe de ministre nkuko bari babivuze canke nabandi mu ndwi zibi babamaze izo 27 kilometre ikindi kibazo cya gatatu nacyo aha baravuga yuko ngo sekirite ngo ibikwiriye totale mu gisagara cya Bujumbura ngo kiretse ngo amakominani mbega yane yoyo su Burundi canke ngira ngo na gace ko muri Kongo baraza kunyishura abo bandi bari kwirana
reka dutangurire ku musha na Aimé Pascal Nduwimana inosawaje ibibazo bitatu ikibazo ca mbere ni ikibazo c'amatora amatora mu gihe avuga ko umutekano utifashe neza hariho inkoho zamye zasana kumutakura akabavuze kandi n'ico kibazo c'amakaratiye nkane bavuga ngo umutekano uriho kiretse ayo makaratiye ane ayo makaratiye ntabamwe abarundi mu kanya gato inyishu z'ivyo bibazo byose bitatu ni Aimé Pascal
ha kanya kanarangiye aya makuru avunzwe umunyamakuru avuze yuko bari bagiye kusa gutora ibintu by'umuntu aba mu cibitoke kubera ngo bagomba guturira inzu yiwe none twabundi abatejwe umutekano iyo batabaye hanyuma hakaba no kubagwanya abarita akumbe mbegi tongoho za bujisitwe na nande hali hawa agomba guturi ribinu vyo mungu kandi ntawapfuye sinzi dewe sindabitohoza ariko rero avuze ngo nta mutekano kwiye umutekano urakwiye hari nko ziri za cibitoke za bubanza za muramba za gitega za makamba za rutana za karuzi hehe arabizi nawe nyene yuko amatora kwatazobuzwa namakarte ane kwaba kandi leta edu baratuvuze yuko ngo bategerezwa kudosiraho umutekano ukwiriye amatora akazoba meza cyane ibi nabyo bibi